VOA. I ni radio i jui ya America. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ku munsi wa gatanu, itariki 18 y'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkurikije na Oriane Itangishaka, agiye kubashikiriza incamake y'amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Oriane:
Urakoze cyane Frederic Nkurikije, ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi. Umushikiranganji w'Uburundi ajejwe imigenderanire n'amahanga Alain Emenyamitwe, aho yari mu rugendo hano i Washington DC ejo ku munsi wa kane, yaragendeye ijwi rya Amerika. Mugenzi wacu Frederic Nkurikije yamubajije icyatumye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya rifata ingingo yo guhagarika imfashanyo yari yagenewe igihugu cy'u Burundi. Dutega amatwi Frederic Nkurikije uko yakwishwe.
Ahubwo icyo kibazo kibaza abanyaburaya bonyine. Nibaza ko twiga hacu twagerageje kwerekana neza ko tubanaye dukora mu nzego mu sata binyuranye mu byerekeye umutekano n'agateka zina muntu n'ubutungane, kugira ngo abarundi bose baronke amahoro, babe mu mahoro bisazwe.
Ariko hariho ibintu iryo shyirahamwe risaba, hariho nko kugura amaradiyo, hariho agateka kazina muntu, hariho ibiganiro cyane cyane. Nicyo kibazo turakigaruka ko ivyo byose leta y'u Burundi izo bishyira mu ngiro kugira ngo iryo shyirahamwe niyasubira gukorana maze yamfashanyo isubira igaruke mu Burundi.
Rega Frederic, ivyo leta y'u Burundi ikora ibikorera Burundi, ntibikorera abanyaburaya. Leta ikora ivyo ibijanye n'imigambi n'imigabo yiyemeje, ivyo yemereye, ivyo umukuru w'igihugu yemereye abanyagihugu igihe ariko aritoza, kandi ikabikora ku buryo abanyagihugu bonyine baronka amahoro n'umutekano. Mu gihe rero ejo byogaragaza ko nkumbure radio kanaka itagiye mu byekeye imidugararo, mu byekeye umugambi wo gusenyura leta mu mwaka uheze, bikagaragara mbere y'ubutungane, naza ko nta nyine atangorane bazokugurirwa bakora nk'iradio isanganiro. Ikibi ni uko nkumbure ushaka gusanga izo radio cyangwa abazikoramwo batari ko barakorana n'ubutungane kugira ngo ukuri kuje ahabona. Mwavuze ivyerekeye ibiganiro, murazi neza yuko ibiganiro bihuza Abarundi vyatanguye mu gihugu cy'u Burundi. Iyi ntara zirenga 8 niba ntihenze zaramaze kuronka akaryo ko kwakira uwo mugwi no kureka abanyagihugu bakisanzura bakavuga ikiri ku mutima mu bisata binyuranye by'ubuzima bw'igihugu. Hama navyo ivyerekeye ibiganiro bitegekanije gukorwa vyatunganijwe n'akarere East African Community. Murazi neza yuko muza Perezida Museveni yatumye gutanguza icese ivyo biganiro bitariki 2018 kuko twakigera mu mwaka uheze. Leta y'u Burundi yavyitavye, mugabo murazi neza yuko bitagenze neza kuko uwahagariye umuhuza yatangaje itariki n'ahantu ibindi bizokurikira bizobera tutavyumvikanye ko twese bicabirahagarara.
Uwahoze ahandi naho uwahoze arongoye Tanzania Benjamin Mkapa aherutse gutogwa n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ngo yunganire umuhuza Perezida Museveni mu biganiro bihuza Abarundi. Yakiriwe na Perezida Pierre Nkurunziza haciye amasaha make i Bujumbura. Eloge Burikaneza aratubwira ikimaze kuva muri urwo rugendo kuva Mkapa ashika ku mugwa mukuru w'u Burundi.
Inyuma y'isaha irenga babonana ari babiri bonyene tete a tete mu Gifaransa basohotse, Perezida Nkurunziza yavuze ko uwahoze arongoye igihugu cya Tanzania Benjamin William Mkapa ari umuntu azi rwose politike y'u Burundi kuko ari mu bafashije mu biganiro vyahuza Abarundi y'Arusha mu myaka y'2000. Ari kumwe n'umuhuza Julius Nyerere. Umukuru w'igihugu yavuze ko yizeye rwose ko igikorwa Mkapa aherutse kuzezwa n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC atankeka azokirangura neza. Perezida Nkurunziza yabwiye amenyeshamakuru kandi impamvu y'urugendo rwa William Mkapa na bimwe mu byo baganiriye.
Nawe yashaka yuko mu ngendo yo kubandanya igikorwa akarere kamushinze kuzofashanya na nyiricubahiro Perezida Museveni abanza amenye atembere u Burundi abone uko bwifashe, hamare yumve n'ukuntu tuganira n'ukuntu tumubwira ukuri yuko cifashe, hamaze batangure icyo gikorwa cyabo bafise amakuru ahagije ku gihugu cyacu ndetse no mu karere. Twaganiriye neza rero, murumva yuko kwari no kuturamutsa kandi akunyura karamye n'ukuntu aho tugejeje abajeje ibiganiro hagati mu gihugu bigenda gute, byogenda gute ngo bamenye icyo tumaze bamaze gushikako abo bandaniriza hehe nibyo nkitwa turaganira kandi bashima yuko twaganire neza twagumeyeshe ku mutekano uri kuri yongera benshi bahora bahungabanya barafashwe abandi barishikana ama twanavuze izindi ngorane dufise n'igihugu cyo gwana kwitubaniye nabi ko twabibwiye abandi nitwabishije twabivuze kugira ngo inyishu yo nafasha kugira ngo bigende neza naho hantu wakora kugira ngo ibintu bishize kugenda neza mu ncamaka ibyo twaganire.
Iyo nkuru rero ku rugendo rwa Benjamin Mkapa turayibashikiriza mu buryo burambuye mu kanya kari imbere. Murakoze cyane.
Ubunaho ni icyagihe cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanyamanyu radio Ijwi rya Amerika muri Sanga. Mu kiganiro muri Sanga cyo munsi twatumiye Laurent Kavakure yahoze ari umushikiranganji Burundi ajejwe imigenderanire hamwe no gufashanya n'amakungu. Ambassadeur Kavakure yaranditse igitabo yashize ahabona ku mugaragaro ku igenekezo y'icyenda mu kwezi kwa gatatu cyitwa Burundi l'épreuve de la démocratie. No kuvuga Burundi hamwe n'intambamye bwaciyemwo z'intwaro ishingiye kuri demokrasi kuva mu kwezi ku munani mu mwaka w'2021 gushika mu mwaka w'2015. Muri cyo gitabo ambassadeur Kavakure arasigura intandaro y'uruhagarara ruri mu Burundi muri iki gihe, akaba asigura izo ntambamye mu bice bitanu by'ico gitabo. Aravuga atarya umunwa ibijanye n'uruhagarara rumaze amezi arenga 10 akongera akavuga ku geragizwa cyo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka uheze. Aravuga ukuntu kandi amakungu hamwe n'abarundi bahawe amakuru y'ibinyoma yakwiragijwe n'abarundi. Aravuga ku masezerano y'Arusha, aravuga kandi avuga ko benshi badategera neza, aravuga kandi ku ruhara rw'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi ku twigoro two kuburizamo amatora hamwe no ku matora avuga ko yagarukanye demokrasi. Kuri ibibazo byose rero reka duhe ijambo ambassadeur Laurent Kavakure. Mwiriwe neza ambassadeur Laurent Kavakure.
Mwiriwe neza Frederic.
Murakomeye neza.
Urakoze cyane ku ijambo nk'uko ubishyikirije naranditse igitabo mbere. Turanagira n'imihango yo kugitota kugira ngo tugishyikirize icese icyo gitabo nk'uko mubivuze twakize Burundi la demokrasi a l'épreuve, tugahera mu kwezi k'umunani mu 2010 tugashikana mu kwezi k'umunani mu 2015. Mu kirundi twavuga yuko kijyanye n'iri burabuzwa y'intwaro yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi kuva kuri icyo kiringo ndabashikirije. Intumbero yacu, intumbero y'icyo gitabo uko twabivuze n'uko twoganira tutarya umunwa, umwe wese agashikiriza icyumviro ciwe kuri izi ngorane igihugu cyacu kirimwo, cyane cyane kuva habaye imigumuko yo kuburizamo amatora yabaye itariki yatanguye itariki 26 ndamukiza mu 2015.
Mu majambo make ambassadeur, mu majambo make cyane gose muravuga ko intandaro y'ingorane zose ziri mu Burundi mu kayica hirya no hino ha nk'uko mubizi hariho abantu benshi bavuga ati ingorane zo mu Burundi ikani kiringo cha gatatu, abandi bakavuga ko ari abandi batashatse kuja amatora. Ku bwanyu mwarabitohoje n'amanga mwari mujejwe kuva mu 2011 intandaro y'uruhagara mu Burundi niye?
Nk'uko mubivuze intandaro y'uruhagara ruri mu Burundi si vyerekeye na gato ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu nk'uko benshi bagiye barabishikiriza. Nta masezerano y'Arusha yahunyanzwe, nta bwizwa shingiro ryahunyanzwe, na karesentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro yashikirije ayihagaze kuri icyo kibazo itariki 4 Rusama mu 2015. Kuko iyo ikibazo kiba kiraho ngira ngo sentare ayishikirije, iyo sentare ayishikirije ayihagaze, nta ruhagarara rwari kubandanya abantu bose baca bubaha amategeko, amategeko akubahizwa. Mugabo izo twabonye si bindi, imigumuko yarabandanije gushika naho haba irya tentative ryageragezwa ryo guhirika ubutegetsi itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 2015. Tukabona rero yuko urwo ruhagarara rwatewe n'abantu batifuza amatora, kandi ico kibazo cy'amatora y'umukuru w'igihugu cyane mu mpari kufani yarusha ntibigeze bacumvikana ko muribuka yuko ariho imigambwe yari muri JDC ya sinya cy'amasezerano ishyizwe kwa mahigi higi ico twita reserve. Ikibazo nyamukuru caguma n'ico kibazo cerekeye amatora, cerekeye cyane cyane amatora y'umukuru w'igihugu. Kuri twebwe rero nk'uko mubishyikirije abateye izi ngorane turimo nabo bantu batifuza yuko amatora aba bashaka intwaro z'imfata kibanza z'amagaburanyama kugira ngo twame mu ruhagarara twigire turonka amahoro ngo intwaro ya demokarasi simba atari mu Burundi.
Muriko mutubwira ko iyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza atitoza mu kiringo cya gatatu uruhagarara tubona mu Burundi ruba ruhari muri kiyi
nk'uko babivuga mu rurimi rw'Igifaransa utanguye kuvuga uti iyo hataba avec DC on mettrait Paris dans une bouteille. Ubu rero umukuru w'igihugu yaritoje kubera yuko amategeko abimurekurira. Mugabo icyatangaje ni uko mu gihe umugambwe wiwe ari wo CNDD-FDD utangarije icese ku mugaragaro yuko azwi kwitoza hari itariki 25 ndamukiza itariki 26 ndamukiza bukeye niho ijya migumuko yatitangura. Cyerekana rero yuko ijya migumuko yari yateguwe imbere y'igihe kugira ngo icitangura iryo kuraniro kaminuza ryaraye ribaye ubwo nyine atanu umwanya waciye kugira ngo babaze amategeko babaze sentare bibarize bwiza shingiro ifi byumvira ko
mu gihe ivyo mutubiye vyo bari vyo intumbero yabo bantu bashakwa imigomuko yo bari ihe umugambi nyamukuru wa waruyuwe
intumbero nyamukuru yabo n'abantu bashaka amatora ntibashaka amatora na gato bashaka kugurabuza amatora. Muribuka yuko no mu gihe ibiganiro bisubire gutangurira iyo migumuko yacureshe bagumye cyane cyane baburabuza ibijyanye n'ikiringo cy'amatora bakabarungikira amakungu akagerageza kuturungikira abo dufasha uwaje bwa mbere murazi yuko batamwemeye yitwa Saidi Jinite kubera yuko bo batashaka amatora bashakana ntaryo icyo kiringo kigume cigizwayo hanyuma dutiwe tuje mu biringo amategeko atarekurira inzego zazihari yuko zibandanya zirunguye igihugu hanyuma tuje mu nzego z'imfata kibanza nk'uko nabivuze bita amagaburanyama haba amagaburanyama hanyuma hacyaba iyindi ntuze ya ibindi biganiro ku mbure tubuca biza bifuta na bose Arusha ntibari bashyigikiye na gato amasezerano y'Arusha.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika twatumiye umushyira ntahe Kabakure Laurent yahoze ari umushikaranji w'u Burundi ajejwe imigenderanire no gufashanya n'amakungu akaba imbere yaho yarabaye ambasadeur aserukira u Burundi mu gihugu cy'u Bubiligi. Muri iki gihe turafise umunywanyi muri Radio Ijwi rya Amerika Gade mwiriwe neza. Muratwumva Gade?
Ndabumva neza.
Turiko turavuga ku kibazo ku ntambamyi zabaye gushika uyu munsi hari uruhagara rwa politiki mu Burundi turi kumwe n'umutumire akomeye yahoze yari umushyanje w'Urundi ajejwe imigendanire. Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Yego, murakoze cyane kandi kuma kano kanya.
Yego.
Jewe ikintu kimwe nashaka kuvuga nk'uko nari nabyanditse ubwa mbere. Umushinga naye ndamwubara akomeye mu Burundi mugabo nkavuga nti cyane ko turi muri demokarasi ntabwo nti je ko byavuze n'icyumviro n'ibyumviro byiwe mugaje nkavuga nti nande ngo mvuge ko bwanze ibyo mbona ibituma mu Burundi ariho no ruhagara uno munsi kubintu navuze ubwambere kandavuze nti jewe kubwo niko ndabiraba mbona mu Burundi ikintu cyo gituma no ruhagara uko turaba icambere n'ikintu mbona cyagiye kibonekeza nk'uko yavuze muri ano mezi harimo harakora aboneka ibintu by'ihori mu bintu byerekeye ubutegetsi bwari buhari kera n'ubutegetsi buhari no munsi. Ibyo bibonekera ubwa mbere mu gisirikare ivangura rigaragara ry'igisirikare no munsi rihari aho abasirikare aba ex-fab abari mu gisirikare cya kera n'abagiye bava mu ijambo ubu hariho utwara batarabanagiza harimo ibintu biboneka ko ari ivangura ikomeye. Ibyo biragaragara cyane yuko hariho ibintu bisa nkuko ari hori hori
ego be reka ego duga pijambo unyarutse
ego ego igira kabiri navuze n'ikintu cerekeye ikintu navuze ni kigira kabiri ni ikintu cerekeye uko ubu butegetsi hari no munsi butigeze bworohereza abandi batavuga rumwe mu rubuga rwa politike ngo bose bahure ku rubuga bose hamwe kuko biragaragara no bavuga yuko ngo batashaka amatora kandi ushobora kumva yuko umuntu avuga ngo nashaka amatora umuntu agiye agakoza kandidatire yiwe agatanga kosyo ijya kosyo agasaba ati bamureka cyo ku rubuga yiyamamaze abantu bakagenda ku rubuga bakiyamamaza mugabo bakabankira ibyo bintu muvuga ngo abantu bashaka amatora gute amatora barayashatse ahubwo leta ntigeze yemerera abandi bantu batavuga rumwe kwaje ku rwego rwa politiki ngo baheze nabo basangire muri shata zanyu izimvururu ziri mu gihugu nitwavuga yuko amatora bashaka murakoze
urakoze gade reka tuhe n'ijambo kandi Jean Claude hanyuma turasaba ambassadeur Laurent Kavakure agire ico avuze ku cimvira mushikirije reka tubanze dufate Jean Claude. Jean Claude miriwe neza?
Allo?
Muratwumva? Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Yego, mwamwiriwe.
Miriwe neza?
Bo, jenda se utubazo dushika tubiri. Uwo mutumire?
Yego.
Ni kuvuga yuko imbere ya byose kugira mbaze utwo tubazo nagira ndabumenyeshe ko abarundi b'uwo munsi n'abarundi kazi atari babandi ba bamwe bo mu myaka yaheze twe tutarabaho za 72 6 ngira n'umunani gucyo ni kuvuga yuko kijya gihe abana barabeshwa ngo inakuru ngo n'umugore ni kuvuga ko ibihe by'ubu abantu baraciye ubwenge mbega je nagira ndamwibarize akabazo ka mbere warenze umuntu aheje kuvuga yuko imyerekano ari migumuko abagize imyerekano bari mu migumuko mbega umuntu yatanguye kugumuka ubwa mbere mu kure warenze ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'iyarusha nabajya bagize imyerekano watanguye kugumuka ubwa mbere yoba arinde hanyuma ikigira kabiri yavuze yuko hariho abantu batigeze bashaka kujya mu matora jewe ndamwibarize mbega FNL agatogwasa baramwemereye kujya ku rubuga ngo aje kwiyamamaza ko bagumye bamuburabuza Forodebu barayemereye kujya ku rubuga kwiyamamaza ngo baje kuri tere babonane n'abanwanyi babo aho kubemerera baguma bafata abarongoye abanwanyi mu ntara bakabapfunga jewe nagira atange umuco nifate nk'abantu nibaze baragira nk'abantu yuko baba baciye ubwenge kurusha twebwe abanyagihugu n'ukuri kwa mungu ibyo bintu turabibasabye bareke niba bicare hamwe uruhande rumwe bavugane bareke kudukinira ko ubwenge turabuze ubwenge turabufise
urakoze Jean Claude reka tuhe ijambo ambassadeur Laurent Kavakure umushyira ntagade yagize ati biri yibonekeza kumengo hariho ibintu byo kwihorana hagati intwaro y'ubu n'intwaro ya kera abandi nabo ati eka amatora abarundi barashaka kuyajamo abo bashyira ntabe babiri mubabwire iki
jewe ise cyerekeye hori hori mu rwego rw'igisirikare nta sofise ndabivuga ko kuko nk'uko nababwiye jewe ishyirwa ndagize cyane cyane ndazi ijereke amasezerano y'Arusha nahereye mu kwezi k'umunani mu 2010 cyangwa mu kwezi k'umunani mu 2015 sinzi rero iryo hori hori ryo ryatumye uruhagarara turimo aho ryo ryatanguriye icyo kibazo mu by'ukuri jewe ntacyo mfite ndakivuga ko niba ari paravuga ibirubu nabyo murafise abandi bantu mu bibaza bakabibaha ko umuco jewe ibijyanye n'ubwo rwa gisirikare ndazi yuko ari urwego rukurikiza amategeko mugabo ibyingana ubwo rwego rutunganije kumbure mwe ndabize mugabo yuko iryo hori hori ariko byoba byaratumye izi ngorane turimo tuzijamwo jewe izo ntabyo mbona muze nagerageje gusesangura siko nabibonye hanyuma rero bavuga yuko abatavuga bimwe n'ubutegetsi bati bashaka nabo nyine amatora mugabo ari uko batigezwe boroherezwa icyo kibazo ngira ngo cyanagarutse ku byo umushinga nta ijambo yashikirije jewe ni ukwemeza yuko hariho abatavuga rimwe na leta batari bake batashaka ubutegetsi duhereye kuba ari mu mugambwe MSD n'ivyo umukuru wabo wenyene yashikirije ikinyamakuru iwacu yaravuze neza yuko iz'amatora bitari muri programme yarafise imigambi ya revolution hanyuma rero iz'amatora bikaba birarindiriye nico gituma n'imigumuko yabaye itariki umunani ntwarante mu 2014 umugambi wari imbere wari uwo gutunganya imigumuko bisunze akarorero kabarabu ka printa rap cyo bise printa rap muri bijya byagiye biraba mu bihugu by'abarabu kandi uwo mugambi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari bamwe baragize icyo bavuga ko turumba yuko bari bamushigikiye hanyuma rero igikuru noshikiriza ndaze ivyo Jean Claude apfutse twebwe nta barundi dusuzugura ico kintu cyo gusuzugura na tukikuremo nta kirimo abarundi utegezwa kubahana mugabo tukavugana ukuri baba barundi bariho mu myaka iheze canke abarundi bariho ubu abarundi bose n'abarundi kandi bari baciye ubwenge iryo jambo ry'uko abarundi bo mu 2002 bahendwa ngo inakuru ngo n'umugore iryo jambo ry'uko twoba dushaka gufata abarundi nk'ibijuju twoba dushaka gufata abarundi nk'uko batari nibaza yuko atariyo ntumbero yacu na gato
kuvuga
ko bituma rero turiko turabigenda amatora yagenze cyane cyane turabigenda amatora yagenze kuko burya ukwiyamamaza kuri kwinshi hariho abagira urugi kuri ubugi hariho abashimye kuja kwiyamamariza hagati mu gihugu mugabo turabigenda amatora yagenze ibiharuro twagiye turabona ni uko ayo matora yagiye benshi bashoboye kuja muri ayo matora bakitoza kuko si umugambwe gusa CNDD-FDD watowe muri ayo matora n'abandi bose baratowe n'abatavuga rumwe na leta baratowe
muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kuvugana ukuri hagati y'abarundi n'ikintu gikomeye cyane rwose gishobora gufasha mu bitari bike reka no mu kugabanya uruhagarara ruri muri iki gihe turafite wundi mwanyu wa radio Ijwi rya Amerika niko bamye turafite n'uwundi Richard Mukanya turakugaruka kuri Richard ariko reka tubanze dutega amatwi munywanyi niko bamye yashite kare niko bamye mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ndafite icyumviro n'utubazo nka tubiri
munyarutse mukanya gatoye cyane rwose
yego nagera mu hanze mu mpere mwiriwe nyakubahwa ambasaderi
arabumva arabatega amatwi
yego nyakubahwa ambasaderi jewe ntituriko turahuriza kuri icyo cyatumye indyane mu Burundi kuko ndabibona uko jewe mbona ko byazananye n'ikiringo cya gatatu ama nkakubaza nti mbega uyu uvuze yuko wahereye mu kwezi k'umunani gushyika mu kundi kwezi aho washikanye uba wafatiye kuki hanyuma icyo mvuga kindi ndabaza nti mbega burya wanditse igitabo wahora uri umushikiranganje mukandika igitabo wari umushikiranganje muri iyo ntwaro hanyuma wanditse igitabo ugaragaza aho inkomoko yavuye wo kavuga uti ni ku batavuga rumwe na leta nibo batanguje imigumuko eske wowe ntiwoba uriko urazimagiza intandaro ko twe tuzi ko ari ikiringo cya gatatu hanyuma ikibazo gira kabiri inkurikizi ziriko ziraba hapfa abantu hicwa abantu hapfa cyane cyane abajene abo bajene nibo bazanye iyo migumuko canke hari kubazwa abo mwebwe mu mvuga ko aribo bayitanguje ibibazo byanjye ni hama mu
murakoze niko bamyereka duhere ijambo kandi Richard Kiramunda mwiriwe neza Richard
mwiriwe Fredy
murakomeye murafise ikibazo cy'imviro turiko tuvuga ku gitabo gishasha ambassadeur Laurent Kavakule yashize ahabona mu minsi iheze
akabavuga kibazo ndamubaza mugabo nashaka kuguterera icyumviro
yego
cyare cyane ubwo kumushimira kubona yarafashe uyo mwete akandika igitabo akashikiriza ibyumviro byiwe agashikiriza uko abona ibintu ingene byagenze mu Burundi cyane cyane ku rubuga rwa politike icyo nashaka kuvuga icyo gitabo naragi rabutswe gatoyi sinagisomye cyose kuko kireko kirahanwa hanwa ngaha imuraya mugabo ibikuru bikuru narabashije kubisoma aravuga gose ibyerekeye integuro y'iyi destabilisation turimo yingene abantu bafashe umugambi wo kugwanya leta ihari no mose mugabo umuntu yitegereje ingene abishikiriza kujya nyene umugambwe uri ku butegetsi ubishikiriza kujya nyene leta y'u Burundi ibishikiriza mugabo sindabigaye kubona yabishikirije gucyo kuko asanzwe ari ku mugambwe uri ku butegetsi mugabo icyo nashaka kumushimira kandi saba n'abandi barundi bagire uwo mwete nyine nabo nyine bashikirize bandike ibitabo bashikirize ibyumviro byabo bashikirize ingene ibintu nabo nyine babibona ingene byagenze kuva u Burundi buri muri politiki muri zonjyane za politiki zonjyane zafasha kubira zonjyane z'imigambi urumva nkuko nabivuze nta kibazo nashaka kumubaza mugabo nashaka kumushimira kandi mboneye n'akaryo yuko nawusaba n'abandi barundi bagerageze nabo nyine bandike basohore ibyumviro byabo kuko niho abakiri bato generation y'ubu bashobora gufatiraho kugira babashe kumenya ibyabaye mu gihugu kandi n'ikindi nagira nongere ko nuko ubu turiko turajya mu bintu byatanguye arakimesi mike y'ibya CVR Commission Vérité Réconciliation nibyo nyene birashobora izo nyandiko ibyo bitabo nibyo nyene birashobora gutanga umuco ku bintu bitari bike byabaye mu gihugu cyacu n'icyo nagira mvuge handi ho no kumushimira no kuko umuntu yabuzwa mu Gifaransa kumwankuraje kandi nawe nyene agaca yankuraje n'abandi bafise uyu mwanya wo gushikiriza intandiko nk'izo n'ibitabo nk'ibyo
egomeko duhe ijambo ambasaderi Kabakure ishuri cyane cyane ikibazo cyabajijwe kivuga ko icyo gitabo cerekeye ikiringo cyo kuva mu 2008 gushika 2015 mbega mwafatiye n'icyo kibazo mu kuvuga intandaro ingwane zose ziri mu Burundi mwafatiye kubi
nashaka kubanza gushimira niko bamye yandamukije nubwo nawe yenda muhamwiriwe hanyuma rero icyo kiringo igituma twagifatiye ko ni ukubera ingene amatora yo mu 2010 yagenze murazi yuko abatsinzwe abarushijwe mu matora y'amakomine baciye baja hamwe bagashinga ikibiri hanyuma rero hakaba umutekano ugahungabana bamwe bagahungira mu mahanga hanyuma twarabonye n'ibitero byagiye biraba kugira ngo biburabuze inzego zari zigeje gushigwa mu kibanza naho byatanguye ibyo kwanka aho abanyagihugu bashyize bafise ivyitwazo ngo barabize mu matora ngo baragize gute twebwe naho tubona yuko byatanguye n'ingene byagiye biragenda ho twafashe yuko icyo kiringo ari cyiza icyo gihe nicyo cyari cyiza kugira ngo twerekane ingene izo ngorane zatangwa ingene ibintu byagiye birategurwa rero mugabo cyane icyo nosaba ni ko bamwe nuko icyo gitabo cyanjye ugisoma akagisoma neza akagitegera ndashikiriza igituma mvuga yuko ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu itabaye intandaro y'ibibiri kubirashikira ngaha mu Kirundi naho yotumva neza kuko nibirebire cyane so bimusigurira muri uyu mwanya dufise ngo ndabishobore hanyuma mugabo cyane nkamumenyesha yuko ndacyanditse ka Murundi asanzwe nibyo naragize amahirwe ndaja mu nzego zikomeye z'uburongozi bw'igihugu kumbure byaramfashije gutegera neza ibintu n'ibindi mugabo n'icyumviro nashikirije ka Murundi asanzwe kandi nibaza yuko nkuko kiramunda yabivuze n'ubundi wari we wese ashobora gufatira ko kugira ngo nawe yandike nawe ashobore gushikiriza ivyumviro vyiwe hanyuma rero ndashimira kiramunda kuko wewe mwumvise yuko yashimye yadushimiye kandi yaduteye n'impigi kandi agasaba n'abarundi yuko nabo bokurikiza ku karuriro bakandika kugira ngo ukuri kuja habonda kugira ngo tumenyere iyo ngendo yo guhanahana ivyumviro umwe wese ashikiriza ahagaze.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise undi munywa nyu iradiyo ijwi ry'Amerika n'intunga muri Beneza n'intunga mwatwumva
ndabumva journalist akabaza nagomba kubaza
yego nyarutse
akabaza nagomba kubaza ambasaderi kandi hari ikintu yavuze ngo icyatumye ingorane ziri mu bukuru zatewe na n'ikiringo cya gatatu cya perezida kendi bukaye yuko imbere y'amatoro imbere y'icyo kiringo cya perezida kikaraba Uburundi bwari butekanye bwari bumeze neza hamwe icyo nacyavuze ibijyanye n'icyo gitabo yanditse ngerageje kuraba naje ndi umunyeshuri mu Rwanda naragishije kwa maso ugerageje kuraba ibintu yagiye yandika vema n'ibintu bigoye gutahura hamwe kindi nacyo hariho ukuntu abategetsi vema bacu basigaye bameze n'ukuri kandi barakwiye kwisubiraho kubera batwe kugira ngo batware abanyagihugu bose ugacusanga vema je ndatangara nko kubona umugabo umutegetsi kubaha mu gihugu ashobora kwicara adashobora kuvugisha ukuri niba babwiza ukora abanyagihugu bare kuvuga ngo iby'amatora ngo baze kuvuga amatora ibiki biragaragara neza ko hari abantu batigeze bemera kwiyamamaza kubera gende mu gisagara cya Bujumbura hari ibintu byinshi nagiye mbona bitandukanye byiza rero niba hige ikintu cyo donera amahoro abarundi bose kugira ngo tugeko twotekana bareke kutubesha kubera iba byose turabibona antuka ndibaza yuko nubwo bitabigaragara byose mugo aro byishi tubona ahandi ho intamba zo ziri mu gihugu nta kindi cyavuye ko atari ikiringo cya gatatu cya perezida nkuru nziza.
Urakoze n'intunga reka duhe n'ijambo kandi Vedaste nawe dushikize icyimbo cyanke ikibazo Vedaste muri Beneza mu nyarutse nimwe yamufite ikibazo cyanke icyumviro
yego ndahaye mwiri wa ambasaderi
arabumva
ikibazo nari mfise nobanza kumushimira cyane ukuntu yagize ubwo bushakashatsi akatoronderera akaduha insiguro zitomoye ku byiza injyane ziri mu gihugu ariko nagomba nke ndamusaba nk'uko yakoze ubwo bushakashatsi numvise ko yakoze kuri kahise asigure neza abantu batumva neza kuko ndavye kera hari intwaro zagiye zirahaca izo ntwaro zagenda ziraba z'amakudeta ibiki mugamwe ibyo icyo gitabo kiwe numvise nk'ijambo demokarasi atwebwe abanyagihugu batonya adusigurire cyangwa n'abandi barundi bose icyo ari cyo demokarasi definition muri make ya demokarasi.
Murakoze
akabazo nako kamwe nari mfise
yego
abariko baravuga ko ari kiringo cya gatatu coba cyarakwiye zijyane zose ziri mu gihugu nibuka ko nyakubahwa umukuru w'igihugu ushashe u Burundi yagiye ku butegetsi muri 2005 ariko bavuga ko bamwe batabyumva kumwe ko ntoba ari kiringo cya gatatu nagomba dusigurire mbega nyuma ya 2005 kugeza 2010 kijya kiringo ko yavuze ko amasezerano ye yarusha yoba yarayizemwo atubwire mu masezerano ye yarusha izina aha ya kiringo cyo kuva muri 2005 kugeza muri 2006 muri 2010 nako.
Urakoze Vedaste reka tumuhe ijambo atangwa avuge ku kibazo cyashikirijwe na n'intunga avuga ko imbere ikiringo cya gatatu mu Burundi hari hatekanye umutekano watosekaye ariko icyo kiringo cya gatatu kibaye ambassadeur
ndashaka cyane cyane n'intunga numvise yuko aba ngaha i Bujumbura ngaha mu Burundi na jewe ntusanzwe mba yuko tworaba akajyo kumbure tukaraba tukicara nkamusigurira neza ibijyanye n'icyo gitabo nanditse mugabo kuvuga yuko imbere yuko icyo kiringo cya gatatu gitangazwa hari umutekano ivyo nawe narazi yuko atari vyo tubibutse ibitero byagiye biraba mu Gatumba, mu Cyanguzo, mu Cibitoke mbere yuko n'icyo kiringo gishikirizwa. Tubibutse ni nzandiko zimwe zimwe zagiye zishikirizwa zihungabanya, zimeze nk'izihungabanya umutekano, zibura ihonya bwoko ibintu bene ivyo. Icyo kiringo cy'umukuru ishikirizwa cyese n'icyo kiringo cy'umukuru w'igihugu cyashitse itariki 2025 mu gihe umugambi sine FDT itariki 2025 z'ukwa kane mu gihe umugambi sine FDT wagira ikoraniro kaminuza. Niyo tubwira yuko iyo migumuka cyitangura bukeye itari yateguwe, itari yabisanzwe itegekanijwe, yateguwe kuva kera. Turazi n'ibintu byose byagiye biraba imbere yuko iryo jambo ry'icyo kiringo ritangazwa icese. Mugabo ndo mutumbira ko aba ngahe gutumbira ku mbure tubiganiye twicaye hamwe niho twogira icyo dushitse ko.
Vedaste nawe ego akabavuga cyane cyane ku byerekeye insiguro mwotanga ku byerekeye demokarasi. Demokarasi nicyo kibazo Veda.
Veda afite kumugere yuko demokarasi nk'uko bakunda kubisigura ari intwaro y'abanyagihugu. Ari abanyagihugu bitorera abarunguye bakongera bagashyiraho n'uburyo iyo ntwaro bazoza barayicungera kugira ngo igume ibatunganiriza, igume iborohereza. Inkingi ya mbere nkuru ya demokarasi n'amatora ni dushobora kuvuga yuko ariho demokarasi mu gihe ata amatora atunganijwe umunyagihugu ashobore gushyikiriza ahagaze ashobore kwitorera abamurongora. Hanyuma rero ivyo navyo ariko arabaza zijanye n'imiringo ngira ngo vyasomowe cane ahakunzwe isunga ibwirizwa shingiro. Navuze ingingo sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro ashikirije kandi ikaba yari ingingo ntabanduka ku bijyanye n'ibyo biringo, kuko haba mu masezerano y'Arusha haba mu bibiliya shinde bavuga ingene icyo kiringo kijaho, ingene icyo kiringo kijaho haciye mu matora y'abanyagihugu. Ku buryo rero ariho baciye batandukanye bakavuga bati icyo kiringo abanyagihugu nyine atari bubitoreye ni kijanye n'amasezerano y'Arusha, ni kijanye n'ibwirizwa shingiro, kuko baratomora cyane ingene icyo kiringo cy'umukuru w'igihugu kijaho.
Igomeye tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise abandi banywa n'iradiyo Ijwi ry'Amerika n'Ingabire. Mwiriwe neza n'Ingabire, muratwumva? Nirasire, muratwumva? Reka tuje ku wundi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Ndabona Nirasire atari hafi. Busando, muri ngaho?
Ego, ndabumva.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Ego, jewe icyumviro nagomba gutangaho nuko mu gihe bariko bavuga ku byerekeye demokarasi babifatire hakiri hafi. Ishize tugiye kuraba aho bafatiye amaze kwandika ngo guhera muri 2001 aho tucyomenga twihenze ko na gato, kuko la demokarasi ntiyatanguye muri 2001, yatanguye igihumbi kimwe n'amajana 993. Tutegereje ngo dufatire hariya kuho byahereye ku cyitwa demokarasi gushyika uno munsi igihe tugeze ko bitugora kugira ngo dushobore kubona ingorane zigenda zica muri kino gihugu, kuko ingorane tugomba kuzifatira umwe wese ku gihe abona nazifatira. Ibyo ego ivyarusha byarabayeho ariko bifise intandaro yabyo kugira bibeho, kuko nibaza ko iyo 1993 hataza kuba ivyabaye tutibagiye twese umukuru w'igihugu ngo apfe, amasezerano y'Arusha ntiyari kubaho sisema. Nico gituma rero tudakwiye kuba madufatira ikibazo hafi, kuko ingorane ndije zirafise inkomoko yazo, ingorane ndetse nga mu Burundi sibi ngaha turiko turabona. Murakoze, nicyo gusa nagomba kugira ngo nzira teburira abantu uburyo tubona ikibazo cy'ingorane, ko atari ikibazo cy'aha hantu tubona, turabe ikibazo cya kure kwanza intandaro yacu.
murakoze busande muvuze ko ikibazo cha demokrasi mu Burundi gikwiye kwihwezwa kuva mu myaka y'imbere gihe nka demokrasi yari giye gutangura mu 1993 ico ni cyumviro mushikirije kandi ni cyumviro gifise ifatiro ambassadeur mu kurinda ko turonka nabandi banywanyu ri radio ijwi y'America ndashaka mutubwire ico gitabo ndumva benshi bashaka kubona buko gisoma murashaka kutubwira ahantu mu Burundi bo gikura eka n'abarundi baba hanze ahantu bo shora kukironka
ego murakoze mugabo nashaka mvuge yuko uje umuntu yari parandika agira hatangurire naho ahereza kuko abuze mu 2023 twari kubona mu 2025 kuna we mihara baya amatora araba ibintu bibi cyane mugabo twe nko twari kuza abana bashobora guhera ha bakageza hafi kuko usanga kumbure zo byo babirebire bigasaba n'uburyo tutaba dusanga dufise muri icyo gihe icyo gitabo twe twari yuko abantu bose bashaka kugisoma kugisoma nishyarikira mu ndavuze yuko yakibonye kireho kuyatembera mu gihugu cy'Ububiligi mu gihugu cy'Ububiligi ashobora kubariza kuri ambasade y'u Burundi mu Bubiligi bakabereka icyo gitabo bashobora kugitora aha mu Burundi kuri Université y'u Burundi kirahari mu mahoteli amwe amwe kirahari hanyuma aha mu Burundi ho natwe bigenda dusanzwe tubangira ngo ntangwa umuntu ugira yifuza gusoma icyo gitabo hanyuma rero tuzoguma dushikiriza n'uburyo icyo gitabo kizaba kigira kwirakizwa no mu bindi kugira ngo abantu bose babifuze bashobore kugisoma.
Murakoze muri aka kanya kandi turafite undi muntu wanyu radio ijwi rya Amerika Arnaud mwiriwe neza
ndabaramukije ndabaramukije
yego mwaramutse neza mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
ego jewe ibintu nagomba kubaza uwo mutumire n'utuntu nka dutatu bega igihe ibiringo bibiri biheze ko atabanyagihugu bateye akagere muga iki kiringo aricyo bateye akagere bega yo dusigurira igituma itojeje ubugira gatatu kandi ibwirizwa singiro bitabere kuri hanyuma ikigira kabiri ndabaza mbega ibi bintu byose byabaye ngaha mu Burundi biriko birabangaha mu Burundi bizobazwa nde bizoja kugatwe kandi mbega byatumwe nibiki hanyuma ibindi ndiko ngomba gushikiriza turabona impunzi ziguma ziri hariya mbega iyo bariho amahoro mu Burundi woguma hariya gute ahubwo nibakenyure bayage n'abatavuga rumwe nabo kugira ngo Uburundi busubire itoto hanyuma icyo mpereje ko demokarasi ya uburikiraho nyangwa abantu barapfa abandi bakicwa none ubu umva ko bimeze nabi mu Burundi nagombe atusobanurire demokarasi icari cyo murakoze
Arno reka duhe ijambo ntahura ku ngoma ivyo bibazo byose ambassadeur avyishuye rimwe ntahura ku ngoma mu kanya gato cyane gose murafite cyumviro murafite ikibazo
yaba nenda gifite amakanda ko mvuze ngo makanya gato cyane nateguye utubazo dushyira nka dutatu cyangwa tune
nyarutsa utuvuge mu kanya kihuta uza bakoze akanya kariko karatujana
yego je nagomba gutangura kumubaza bwa mbere ariko aravuga ngo Saint Joseph ngo byabaye ngo ntibyavuye ku kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ngo n'abatashaka yuko amatora aba agomba ndamubaze kuva na 2005 ufata kuva na FNL sinyama basinyanya amasezerano yo guhagarika intambara FNL ikaza ngaha mu gihugu hagati ikintu cya mbere cyatumye imigambi isambuka ni gike cyatumye icyabujije abanyepolitike bataja ku rubuga abandi banyepolitike baba kuri imigambwe ni bande ibyo ni byo bibazo bya ntangure kumubaza
murakoze
ikintu cyari kijyanye n'igitabo yanditse nanewe ko yanditse igitabo nibwo abajene igitabo cyo jene aragisomye cyane nimero nayakirabye cyane hari n'ibyo bimwe n'abandi bibuka nimwe nako kuba twaranditse ibitabo tukabisohora ibyo wavura bidukora ko natwe ibitabo twarabyanditse kuko abajene benshi ibintu byagiye biraba twese turabibona ikindi kibazo cyanjye nagomba kubaza ari ikibazo kijyanye na ya korodarusha basinye muri Tanzania ubana demir sen gushika uno munsi none akora darusha ayi kibanze cyahe gushika uno munsi bavuga ko atamasezerano fata amasezerano barenze gushika uno munsi sendebe fcd gitwara
Egume murakoze ntahura ku ngoma reka ibyo bibazo tubibaze ambassadeur Laurent Kavakure dutangurire ku kibazo cabajijwe na Arnaud avuga ati ndega ikiringo cha gatatu cyo nticarenze ibwirizwa shingiro hanyuma cha asi ka atandukira n'ibyo bibazo byose mwajije umushinga ntahe nta uhora ku ngoma reka duhi jambo ambassadeur
Egome arno utwo tubazo twabajije ati mbega niho kimigumuko yagiye kuba ibiringo bibiheze itabaye ikiringo cya mbere giheze cyangwa ibiringo bibiri biheze yagiye kuba agiye kwegeza ikiringo kigira gatatu n'abanyagihugu jewe noshima yuko yovuga kumbure abanyagihugu mwe bamwe kuko nitwovuga yuko abanyagihugu igihugu cyose cyagiye mu ruhagarara muntu kubera icyo kibazo cy'icyo kiringo cyaragasuye mu gihugu bagiye mu myiyerekano n'abari badashyigikiye batumwe cyane cyane n'abari badavuga rumwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ayo abarundi benshi cyane yo mu mitumba yo mu ntara na migumuko yahabaye ngo no kubera icyo kibazo cy'ikiringo noneho cyari cyatumwe neza n'ingingo ibwirizwa isentare ishinzwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yari yarafashe ibintu byononekara bizobazwa nde hano hari inzego zibizejwe wononye ikintu ntiwakibazwa kuko nibuvuga ngo ibintu bizobazwa abantu mu kivunga baragerageza bakagira icyo bita responsabilite iwe hari ikintu cyononekaye hari umuntu apfuye yari ikintu bononye baraheza bagatuhuza neza hanyuma yacyono yakaba ari we abibazwa ibibazwa bibereka impunzi ngira ngo impunzi uko bigenda iyo zibonye yuko amahoro n'umutekano biri ko biragaruka ziraheza zigahunguka twebwe tubona ibintu biri ko biragenda neza amahoro n'umutekano uri ko biratsimbatara uno munsi hasumba ejo kubwira twibaza yuko icyo kibazo nacyo nyine kiri mu bibazo tuzokwicarira nk'abarundi kigatorerwa umuti mwavuze ibiganiro inzira yabyo n'umwamwumvije n'amakuru umushyikiranganje ajejwe imigendere y'ubundi gufasha hamwe n'andi makungu yavuze intumbero biriko birafata nibaza yuko ivyo ntabo bigaruka ku ntawe uhora ku ngoma nawe w'umu SNL ndamushimiye cyane kuri icyo gitabo yagisomye ni byiza cyane ayo makikamutera n'ibibazo nawe nyine ni umushyigikira ka SNL kuryafu nawe nyine yuko ashobora kuvyandika ntibari uko ahanje ari icyumva ariko aratera n'ubundi umuganga arimo wamutekishikiriza ibyumviro bitari bike nibaza yuko atangorane byotera mu gihe twemera yuko uri mu ntwaro ya demokarasi turi mu ntwaro rusange amasezerano ntakukwa bikwiye amasezerano FNL yagiranye n'ubutegetsi nibaza yuko FNL iri mu nzego yabaje n'ibi by'uko yagiye irasambuka jewe ise o twabibaza cyane cyane aba FNL bo nyine ingenzi byabagenze kugira ngo umuganga wabo ntibashobore kubaka ngukomere
ikibazo
tuzi baragiye ku rubuga kuko baronse n'amajwi atari make beno babwira yuko hose yaba mu matora yose atunganije ubu amizero y'abarundi yarahubikiyemo FNL ishami ryitira Rwasa na iturayitira nditije aribo bagiye barababa kabiri mu matora yose yatunganijwe ejo bundi mu mwaka
iki kanatsinda ikibazo cy'imigambwe isambuka n'ikibazo cyashitse mu migambwe nka yose icyo ni ikibazo umuntu ashobora kwicarira kikaba ikibazo umuntu yo kwiheza yatumiye abantu b'abanyamigambwe reka duhe n'ijambo kandi undi muntu wanyuriye radio ijwi ry'Amerika Fabrice mwiriwe neza
mwiriwe cyane
murafite ikibazo murafite icyumviro akanya karagiye mwihute
nagira mumbarizwe umutumire utembere abo bazungu ko bakarira cyane Burundi hariho ibihugu bibanye byanahinduye bwizwa shingiro ariko twe nta n'icyo twahinduye mugabo ugasanga ingufu nyinshi bazishira ku Burundi ivyo babiva ku akandi kabazo nako nagira mbaze nyene uwo mutumire mu bihugu biriya bihugu by'abazungu iyo sentare iciye urubanza nta mpari zibaho urumva bakurikiza turetse mbere ivyo mu Burundi ho na East Africa yaraciye urubanza none kubera iki abunyine batwigishije gusonera ivyo inzego amasentare avuze aribo bazigarariza kuruta ivyo byo babiva ku kimura koze
murakoze Fabrice reka duhe ijambo ambassadeur agire ico ishye kuri ivyo bibazo biri mumajije
ikibazo cya mbere bagiye bagiye ngo bazumve umengo bashyiramo ingufu nyinshi cyane mu gukarira u Burundi twebwe nako turagerageza tukabasigurira kuko nk'uko mwabivuze nta bwizwashingiro twahinduye twebwe twakurikije amategeko asanzwe agenga igihugu cyacu mugabo rero nk'uko nabivuze hariho abarundi bene wacu usanga nabo bafise iyindi mvugo bashikiriza abo bazungu ayo mugasanga hariho abagenzi bacu batwawe bajyanye inyabahururu mugabo ngira ngo cyane cyane ikibazo dufise ni twebwe nyine kugira ngo abo bazungu dushobore kubasigurira dushobore kumvikana dutere intambwe mu kubungabunga imigenderanire dufitaniye mu kubungabunga ubucuti dufitaniye hanyuma rero no muri abo bazungu no mu bindi bihugu byose ntariciye urubanza nta mpari haba natwe n'ibyo byadutangaje nacyo byose twavuze tuti nyamba uko twabibonye twavuze tuti n'ibindi abari mu mivumuko barondera kuko sentare ishinzwe ibijyanye n'ibyizwashingiro yaciye urubanza uko tubizi urubanza buciye nta myiyungurizo rwari ufise ibyo ishyikiri byategezwa guca bikurikizwa murabo rero muri demokarasi y'iwacu ifite ingorane imigumuko yarabandanije niho rero hari ikibazo uri kuraba ibintu biba ngaha mu Burundi ingene twubahiriza ingingo zifashwe n'inzego ingene twubahirizwa ingingo zifashwe n'ubutungane icyo kibazo gihari kandi kibaza yuko mwene ivyo bibazo iyo biri kubira biribonekeza biba biri kubera kuri inzira y'ingenzi kumbure mu kazoza katarikera cyangwa se ubutuyemo
turafite ubundi munywanyi muri radiyo ijwi ry'amerika Jean Luc Miriweneza murafite ikibazo munyarutse ikibazo cyangwa icyiyumviro
ikibazo nagomba kubabaza utubazo tubiri nagombaje urabona abantu bose bahunze bari muri opozisiyo ko opozisiyo tubonekizwe n'abari muri CNDD-FDD kandi la majorite bari muri ya migwi ya G7 na JDC none no kuvuga umugabo Petero Nkurunziza niwe yoba yaraza amategeko gusumba bajya bari kumwe bayasinye ko bose bari muri opozisiyo bari hanze kandi tukaba tubona harimo n'abaperezida bamwe bari mu mikambwe ya FDB bose bakaba bari kumwe mu nama nkingo z'amateka bakaba baravuyeyo nari no kuvuga yuko batari bashoboye kwemera igikingo cya gatatu kucemera cyangwa kugihakana ijya korodabusha ntibazi cisigura rero hanyuma nkaca nsubira nkagaruka gatoya ko yari kwavuga ko perezida Nkurunziza yitoje biciye mu mategeko kandi abanyagihugu aribo bamutoye we twararindiriye abandi baperezida bitoje bararonka amaketi abakeze wewe hari kete gigeze riva hanze ry'umuperezida runaka avuga ati turakeje umuperezida runaka cyane amasosiyete sivile muri iki gihugu cy'u Burundi yoba yaramukeje yoba arayahe atarajya nyine yo mu mugambwe wa CNDD-FDD yoba amushyigikiye ibibazo byanjye byariye
murakoze Jean de Kureka mu kanya gatoya kandi dufate na Dieudonné muri Beneza muri Beneza murafite akabazo icyumviro
ego ngaha turi ngaha mu Burundi manje ko nakutaha Frederic
mwiriwe neza
ego mutumire muri kumwe ngaho ndanje kumuramutsa
yarakumva duga ku ijambo
ego manje icyo nashaka namwibarize wo mutumire
duga ku ijambo
ariwe yanditse igitabo
ego
n'icyo gitabo ko uko gwaruka gwamaze kwitwa mu gihugu cyacu gwaruka kwitwa n'abantu nyine abapolisi nyine ndebe ganya kuba muze icyo gitabo n'icyo cyoba gishaka cyoba kitwa igiti ko kubona ubwicanyi bwabaye byinshi tubona abapolisi barisha abantu tugasanga ibintu byarayo yogeye tugasanga ibintu byo muri manifesta ugasanga bamwe bamwe ariko baritse abanyagihugu mwebwe nibwo gabanya kuwa icyo gitabo cyameze neza kuko natwe abanyagihugu bamwe bamwe baguma bapfa.
Murakoze duga ku ijambo ryanduse mu kanya gatoyi cyane.
Icya kabiri nacyo mwebwe ko buraya biriko buranka ko bayiva cyane none mwebwe bwa nyakubahwa mwebwe mubona buraya ko buriko burabahakanira mwebwe ntimubona ko igihugu cyacu kizohava gihonyangwa gihava gitembagara kubera mwebwe.
Murakoze Dieudonné ibibazo bibiri ambassadeur mwumpa akanya gatoyi cyane rwose nk'umuntu tubwe ndi n'usuko ibibazo byose bibajijwe na Jean-Luc hamwe na Dieudonné. Jean-Luc akavuga ko hariho abategetsi bakomeye bo muri CNDD-FDD batumvikanye batavuga rumwe cyane cyane kubyerekeye ikiringo cya gatatu hanyuma Dieudonné nawe akavuga kuri ico gitabo mwanditse kivuga ko kitoba kimeze neza mu kanya gatoyi cyane rwose ko ndafite ibindi bibazo byanyuma mwosozera ko ambassadeur
reka cyane cyane jari kimbane ndamukebure kuko umukuru w'igihugu ni umukuru w'igihugu cyane cyane tuvuga n'imvugo rufaso ni imvugo y'ukubana ngira ngo nibyo byotwubaka bigatuma twubaka n'igihugu cy'u Burundi cyiza kuko umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu nshobora kuvuga ngo umuvuga uko wishake nibaza yuko atari byiza kamenyesha yuko abahunze atari abari muri opozisiyo bose abahunze barafise intoto zabo bose ntibahunze abari muri opozisiyo batavuga rumwe na leta ntibahunze ngaha mu bihugu bariho nabo bahunze bashatse bashobora guhunguka cyane niba barindiye ivyo biganiro navyo ivyo biganiro bizoba kuko vyaratanguye nibaza yuko umuntu yahunze afise imvo yatumye ahunga kandi igihe azoshakira ubwo buhungiro azoshobora kubuvamo. Umukuru w'igihugu yitwa biciye mu mategeko nk'uko nabishikirije kandi yaronse amakete menshi yabamukeza yaronse amakete menshi yabagenzi we n'ay'amashyirahamwe atari make amukeza ku ntsinzi yaronse mu matora duheruka. Hanyuma rero ibyo byose nabyo yavuze jewe sinshobora kubishingira intahe avuga yuko igipolisi cy'u Burundi gikora nabi kirirwa kirica urwaruka ibyo sibyo na gatoyi kuko igipolisi cy'u Burundi mbere burya ni ubuhamya ngo kubera n'inyigisho cyagiye kiraronka murazi yuko igipolisi n'igisirikare cy'u Burundi ari urwego n'amakungu ahayagiza cyane murazi aho abapolisi bacu bagiye muri za Cote d'Ivoire muri za Sudani muri za Somalia yuko atabashima cyane ingene bakora
hanyuma mugusozera
bakora neza bakoresheje professionalism
hanyuma mugusozera mu kanya gatoyi mugusozera ambassadeur mu kanya gatoyi cyane rwose mutubwire mbega ku bwanyu hari ikintu cari gukorwa na leta y'u Burundi canke eka n'abatavuga rumwe na leta kugira ngo uruhagarara rwawe mu Burundi ntirube kuva mu mwaka uheze cyane cyane mu kwezi kwa gatanu hari ikintu cyari gukorwa n'impande zose kugira ngo guhagarara ntirube.
Ikintu leta yari gukora yaragikoze kuko nta na rimwe itigeze yugurura imiryango ku biganiro mbere yaruguruye n'imiryango n'abagerageje kuza kudufasha ibiganiro muribuka abo muri onyi intumwa zidasanzwe zaje kugerageza kudufasha ku ruhande rwa leta nibaza yuko yagerageje mu byo yari ijejwe gutunganya kugira ngo uruhagarara ntirube cyanke uruhagarara rushobore gucureha nibaza yuko nako kiguro kabonera kuko ndihugu uri kuragenda ngaha mu gihugu urabona yuko inzego zijejwe umutekano zakoze akazi keza akazi kaboneka
ikintu cyari gukorwa n'abatavuga rumwe na leta nabo hari ikintu abatavuga rumwe na leta bari gukora kugira ngo guruhagarara ntirube mu kanya gato amasegonda 20.
Oya abatavuga rumwe na leta nabo kumbure muzo nta kanya ko kubabaza kuko abatavuga rumwe na leta nibo bateguye nibo batunganije ubwo guruhagarara urumva leta kwari kugaragaza uko ushoboye kose kugira ngo bumvikane ivyo navyo bikaba byaragoranye cyane mugabo ngira ngo kugumana cyizero yuko muri iminsi imbere byose bizoja mu buryo.
Ambassadeur Laurent Kavakure ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo mutubwire ku gitabo cyanyu gishasha. Turashimiye abanyamwe muri radio ijwi ry'America baduteye akamo, turashimiye na ingenieur ya dufashe mu higa bw'ivyuma, turashimiye kandi na Elvin yatunganije ikiganiro. Turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.